indundi culture amakuru mu kirundi
mwakoze guhitamo ibiganiro byacu mwiriwe mwese muteze amatwi bino biganiro kaze mano makuru kuri no mugoroba agizwe n'ingengo nkuru nkuru zikurikira Inama nshingamateka y'u Burundi ihejeje kwemeza integuro y'ibwirizwa rishasha rikingira ibitororokanywa ku muntu bimuranga Leta ivuga ko hagiye gusezeregwa ivyuko abantu bakoresha ibyo batasabiye imyidondoro y'abandi Isoko ya Ruziba iri muri komine Mugere intara ya Bujumbura isa niyarengewe n'abadandaza bayikoreramo bamwe mu badandaza bavuga ko hari n'ababura aho bakorera iminsi yose ibyo bakabibona nk'uruhombo Umushikiranganji wa mbere wa Leta y'u Burundi asaba abaherutse kugenwa mu mabanga mwitunganywa rishasha ry'intwaro kuba abaremesha urugamba mu iterambere ry'igihugu Nelson Ntontuye yabishikirije kuri uyu wa kane mu ntara ya Gitega mu nama yagiranye na Buramatari hamwe n'abarongoye amakomine agize iyo ntara muraja kuvyumva muri ano makuru nayo ubukene bw'abigisha n'ibikoresho mu mashure y'imyuga ni bimwe mu bituma inyigisho zidatangwa neza muri ayo mashure mu bice bitandukanye navyo nyene twabibateguriye muri ano makuru aya nayandi ni mukanya
Radio Indundi Culture
Mathieu habona Yesu ni watuma amajwi abashikira ano makuru mugira mu yashikirizwe na Kristalize Harerimana mwari mwejeye kuvyumva mu ngingo nkuru nkuru zano makuru ko isoko ya Ruziba iri muri komine Mugere intara ya Bujumbura isa niyarengewe n'abadandaza bayikoreramo bamwe mu badandaza bavuga ko hari n'ababura aho bakorera iminsi yose ivyo bakabibona nk'uruhombo ubuyobozi bw'iyo soko buremeza ayo makuru na Deje ntunzwe n'Imana ariko asigura ko ababuze aho bakorera abo kwitura ubwo buyobozi kugira barabire hamwe inyishu Olivier Kwizera yarakubitiye muri iyo soko ya Ruziba atugire kumuriri
Iyo soko ya Ruziba ni imwe mu masoko ari muri komine Mugera intara ya Bujumbura. Ni soko iri nko ku birometero 10 uvuye mu gisagara cha Bujumbura. Vyongeye yubatse iruhande y'ibarabara rikuru ry'igihugu nimero 3 Bujumbura Rumonge. Winjiye muri iyo soko ubona abadandaza batari bake aha twovuga nk'abagurisha ibitunguru, itomate n'ibindi. Hari abakorera mu tuzu n'abandi bakorera hanze yatwo mbere usanga bari mu tubarabara turi muri iyo soko nyene. Ibi byatumye abajeje iyo soko bafata ingingo yo gushira bamwe mu baranguza ibidandazo vyabo hanze y'iyo soko kuko basanze iyo nyubako isa niyarengewe icegera curongo iyo soko na Deje ntunzwe n'Imana avuga ko babaye barashira aho badandaza mu tubarabara kugira nabo babone ingene baba
ukundi soko iteguwe ahaza abantu benshi kuri abona isoko ya Ruziba ihanamiye imisozi aho abantu benshi baza kuranguriza mu gitondo badafite imitahi minini minini rero abo bose tugerageza kurondera aho tubasondekera kugira nabo barondere ico bagaburira abana nico bitaba muri isoko n'abantu turatiba tukabura aho tubashira nk'akarorero ntibasigaje ahantu nk'imicungwe mandarena vyeze bashobora kubituraho ibigori vyeze baronka babiturira ubu kugira ngo turonka tubashira tubasondekera mu mabarabara kugira ngo nabo baronke ico bagaburira abana
ingorane kandi ivugwa n'imwe mu miryango y'abatwa ikora umwuga wo kubumba abatwavuganye bakorera muri iyo soko berekana ko bahisemo kudandaza ivyo babumvye buri wa mungu kuko ari umunsi abadandaza babari bake ariko babona ko nabo boronka bo bakorera imisi yose
nta kibanza dufise dutedekera imbere yawe afise ibihoske basuruza wa mungu kuyinde imisi ntitudandaza
aya batwa dufise kibanza twadusora kila mbihe byose kira kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu
abarongo y'isoko ya Ruziba batsizwa kuturonsa aho dushora guterekera izo nkono kugira ngo nabaje kudushorera tube dufise aho baturonderera
kuri ico kibazo gishikezwa n'uwo mugwi w'abadandaza na Deje ntunzwe n'Imana avuga ko icihutirwa ari uko iyo miryango yokwegera abajeje iyo soko kugira barabe ingene inyishu iboneka
iyo miryango yabo batwa kwiye kuza nkamenya igitigiri cyabo nkababaza kumbura ibyo bashora ingene bingana kugira ngo umuntu avyicarire kandi byogenda neza byiza bonyaruka areje canke hijya yejo hama umuntu agaca bijamwe tukarabaho kubashira
isoko ya Ruziba yubatswe ku mafaranga harugwa ku miliyoni umwe n'ibihumbi 600 by'amanyaburaya yoguruwe mu mwaka wa 2017 ico gihe yakira abadandaza abaja mu bibanza birenga 600 ubu ariko hibonekeza abantu batari bake bimukira mu makartie yegereye iyo soko
Olivier Kwizera urakoze ishyirahamwe ry'abarundi baba mu bihugu byo hanze risaba ko leta yokora ibishoboka kugira abiture bisata vya leta baronke inyishu mu buryo bunyarutse Samuel Ndayiragije arirongoye abivuga afatiye nk'ukuntu ibibanza byo kubaka mu iryo shyirahamwe ryasavye hateba kuboneka inyishu ivyo bigatuma imigambi imwe imwe igirahungabana. Ndayiragije anegura ko hari abashaka gutanga inyishu batabifitiye ububasha ariko gusaba ko umukuru w'igihugu yoza arafatira ingingo abantu nkabo kuko aribo bahesha ishusho mbi igihugu. Tumukurikire
ngo mwaka twifuza yuko mwaka utohera tutubatse inyubakwa mwarako twa twagize imyiteguro mu mpande zose ariko ntivyagenze neza. Ikibanza twasavye twagiye kuronka inyishu yuko bakitwimye umuntu wihari abarundi bamakungu aho umukuru w'igihugu yatubwiye yuko hajya ahantu twasavye ntivyari gukunda kuko ari ahantu hisi ndimwa twe twagombare kubaka hajya kuri ayo hopone. Ubu rero twarabandanije dusaba mukabezi turarindiriye ko baduha inyishu hanyuma hari twa twasavye hari hagati mu gisagara twarasavye ubushikiranganje bw'inyubako kugira ngo turakoboduha meme na are nkeye twoba turakamwo akabiro gatoyi kugira ngo tugiraho tubarizwa batubwiye yuko bitarakunda batararonka ahantu boduha. Ubu rero tubwiye kugira inama idasanzwe ni kuri wa gatandatu niho tuzofata ingingo ya nyuma eske tugume turindiriye ushika ryari canke dukoreshe uburyo bwacu tugura hiwacu tuhubake. Leta ndayisaba kubijanye n'inyubako za diaspora ibintu byo kurandiriza ibintu ivyo oye ntushobora gushika mbona kazozo usaba ikintu ikamara umwaka imyaka 2 no service z'i Burundi zitegerezwa kunyaruka kuba dusaba ikibanza ugasanga umaze amezi 2 3 4 urindiriye umwaka ugahera woshika mbona kazozo gute ushobora gusanga n'umuntu adafise inyishu agomba gutanga inyishu abo bantu nabo bita mu bintu bitabaraba bagasubira inzego zari zibijejwe aho bose urumva nuko bafatira ingingo abo bantu rero mukuru giye gutumusaba ko yo bahindura
umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi asaba baherutse kugena mu mabanga mwitunganywa rishasha y'intwaro kwa baremesha urugamba mu iterambere ry'igihugu. Nestor Ntahontoye yabishikirije kuri uyu wa kane mu ntara ya Gitega mu nama yagiranye na buramatari hamwe n'abarongo ya makomine agize iyo ntara amenyesha kandi ko abajejwe ibisata bitandukanye bataramenya amategeko bisunga mu mirimo yabo kwabwirizwa kuyamenya kugira abakora ibikorwa bajejwe hisundwa amategeko. Aya Gitega ni nkuru tubaza mugenzi wacu Anicet Ntanguvu.
Abaherutse kuronswa amabanga hisunzwe itunganywa nshasha y'intwaro y'igihugu basabwa kuba baremesha urugamba rw'iterambere n'imbonakazoza y'igihugu. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontoye yabishikirije kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa politike bamusandare b'amakomine agize intara ya Gitega abarongoye ibisata muri iyo ntara no mu makomine y'intara ya Gitega yukurabira hamwe ibyo bajejwe mu kwegereza ubutegetsi abenegihugu. Umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontoye yabamenyesheje ko bategerezwa gukora mu gukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose bukeyi ariko bagashika ku musaruro munini ugaragara aho yagabishije ko abazokonona itunga ry'igihugu bahawe mu makomine ko buramatari mu ntara ahamagarirwa gukurikirana ibiriko birarangurwa mu makomine ajejwe yose. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yavuze ko buramatari mu ntara arongoye kandi ariwe ajejwe gukurikirana ibikoresho n'inzu ivyo mu ntara n'amakomine ya kera byagaburiwe bibereye intara n'amakomine mashasha gutyo ko atana kimwe cicaye muri kino gihe. Yagarutse ku bajeje ibisata bitandukanye bataramenya amategeko bategerezwa kwisunga mu mirimo yabo muri iki gihe ataco bariko barakora harimwo n'abatararonswa umushahara gushika iki gihe kuva baronsa ayo mabaranga yabaniguye ko babwirizwa kuba barakoresheje uyo mwanya bamaze bakayamenya nayo ku mishahara bemereye ko abo mu ntara babatunganirije bazoca batandukira abo mu makomune. Anise Ntanguvu Gitega, Radio Indundi Culture.
Hagati aho umukuru w'igihugu ahamagara abantu bose bariko bitegura kurongora abandi mu matora yimirije gushira imbere inyungu z'umunyagihugu kugira ingorane igihugu kirimwo zikemuke. Yabishikirije kuri uyu wa gatatu hashigwa habona igitabo ciswe igihugu kiri ku kivi. Evariste Ndayishimiye yabahamagariye kandi kugwiza ibikorwa kurikira. Evariste Ndayishimiye asubirwamwo mu Kirundi na mugenzi wacu Jean de Dieu Nahimana.
Hari abavuga ngo uri umukuru w'igihugu wafashe igihugu ni we icagakiza iyo yose n'imitego nacyo gituma hari abanka guhanura umukuru w'igihugu bibwira ngo oyareka umukuru w'igihugu ananigwe kugira nanje ndonke ikibanza bakibagira ko umukuru w'igihugu ananiwe ari igihugu kiba kinaniwe. Muzokumva bavuga ngo ntidushaka kagaruka muri 2027 jewe nca ndababwira mubaza ko ico gihe nzoba ndahari jewe sinzopfa kugira mufate ibijanye na kazoza kanje muri 2027 banza mwibuke ko jewe ndi umuntu ashobora gupfa none munsi ahubwo ikibereye cyo kwibaza mbega hamwe batari ngaha uno munsi ninde yo musubirira baravuga ngo ntibanshaka banza murabe neza mwiyumvira hamwe yopfa uno munsi ni gute tuzoronka uwo musubirira ariko turatumwanya mu kwivugira ngo igikuru nuko atagaruka ivyo nivyo bituma tudatera imbere nta mwanya dufise ubundi uja wumva ngo mbega basha jeho nta mahirwe mfise yo gushika hajyari banza wibaze niyo washika ico uzorangura umuti wa vyose ni ukugira imbono imwe gutyo umuntu ahejeje ikiringo ciwe uyundi yorohegwe kubandanya ikivi ahandi hoho twokwama turi muri vya bindi nta terambere tuzofa twarashitseko
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture makuru yacu arabandanya inama nshinga amateka y'u Burundi ihejeje kwemeza integuro y'ibwirizwa rishasha kingira ibitororokanywa ku muntu bimuranga leta ivuga ko hagiye gusezeregwa ivyuko abantu bakoresha ivyo batasabiye imyidondoro y'abandi ariko abashinga amateka bagize ico bashikiriza berekana amakenga Norris Nduwimana avuye mu nama nshinga amateka atugire ku muriri
ibigiye gukingirwa muri iyo bwirizwa rishasha gyemejwe n'ugwego rw'inama nshinga amateka bigizwe n'ico cyose gitororokanywa ku muntu bimuranga ahatwovuga nk'umwidondoro wa muntu asabwa canke hariya ibwirizwa ritari bigere ribaho mu Burundi umushikiranganje Leonidas ndaruzaniye ajeje intwaro yo hagati mu gihugu ati cihutigwa nuko biranga umuntu bitokoreshwa ico bitasabiwe
na madone nkayo kwa muganga ayo mu mabanki ahantu hose ushobora kwegeranya ibintu byidentifya umuntu turabuza ibyo bintu byo gukoresha ayo madone ku kintu atasabiwe
mu Burundi nk'igihugu kikigerageza iby'ubuhinga bwa none ariko ibi bitera amakenga kubwo bashinga amateka bagize ico bashikiriza nka ipipode baranyikwa
ubuhinga bitangura ayo madone personnel yabikwa mu bihugu biteye imbere cyane ariko bimwe bita hébergement mbure na backup yavyo ubuhinga si bwinshi cyane mushikiranganje duhumurize kuko bazotwabura dusange umwe wese mukoza ico ashaka
aho mushikiranganje ndaruzaniye yishura ko nyabune heribwirizwa rije kugira ribuze abokoresha imyidondoro y'abantu batabisabye igihugu
cyari yumviriwe ntibashobora kuzoyatora ntabibemereye teza kubiyo consentement
ku rwego rwa Afrika ibyaha nk'ibi byagengwa n'amasezerano y'imarabo mu gihugu cha Benin yashinzwe n'umuryango w'umwe bwa Afrika mu mwaka wa 2014 Uburundi ariko gushika manga ya ntibwari bwayatere ku igikumu ayandi makenga kubwo umushinga amateka Sylvestre Ngendabanka
tararatifya ikombaza mugabo bavuze traité ya communauté est africaine mona yuko iyo yo ari ya Chine ko twari dukwiye kwihutira kuratifya ikombansion
ibi leta y'u Burundi ntasiguru ndende ibiha ico bikoze umushikiranganje juri ntaro yo hagati mu gihugu uhemeza ko ari ngingo yo kurundi rwego
igihugu cha Prussia ko hageze ko baratifya iyo convention cyane kurindira ariko nizera ko vera pomigasho dusa bizobica bishoboka
aya masezerano n'umwe bwa Afrika yo mu 2014 hajanye n'ibitororokanywa ku muntu bimuranga hamwe no gukurikirana ibyaha bikorwa biciye mu buhinga bwa none Burundi butaremeza gushika ubu yabwiriza ibihugu bigize umuryango w'umwe bwa Afrika guca bishinga amabwirizwa n'inzego zijanye nayo kuri kimwe kimwe Burundi bukiyabangiriye ko butangaza ko higiye kwihutigwa arishingwa ikigo c'igihugu kizoja keregeranizwamo ibisa n'ibitororokanywa ku muntu byose ikigo kizoba kiri mu minwe y'ubushikira nganje ujejwe iby'ubuhinga bwa none
abashinga amateka nyene basaba ko hoba ivyigwa mu bice biriko bigwizwamo ibigazi kugira ibitegwa mbumba rugo ntibihone birimo vyashikirijwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo urimyi yari umutumire mu nama nshinga amateka kuwa kane w'umushambu heze bafise amakenga ko bishobora kugira ingaruka ku barimyi umushikiranganje Kariniya Mbarushimana akaba yabishuye ko ubushakashatsi buguma bukorwa kuri ivyo bitegwa ariko akemeza ko ibigazi bitegwa mu matongo kurusha rw'abanyagihugu Diodone niyo yanzigamiye
Mukuru w'inama nshinga amateka ari muri abo berekanye ayo makenga Daniel Gerard Ndabirabe avuga ko ico gitegwa kidashaka kubana n'ibindi bitegwa ibishobora gutuma ibindi bitegwa bihona
kirafise akantu cyisangije atari keza aho kirimye gishaka kubana n'ibindi bitegwa narumvise nka hano Bujumbura hariho bamwe yamwavuga bati ibigazi nibatangure hamwe babireke kuzabagura amatongo kubera ko babishize atakindi kintu baharima bene gihugu rero kazoshobora kugira ingorane mwebwe cyane cyane muri ministeri muzoheza mu byige
kubwo umushinga amateka Jean Claude Badugaritse wabona ko hoja itegeko ryerekana aho tegwa ibigazi n'ibitegwa mbumba rugo
aha urahamera ibigori ibiharage
cyane gose biriko biragaragara ko hari ko hategwa ibigazi ku murindi uteye ubwoba kandi turabizi yuko ahatewe ibigazi nta bindi bitegwa mbumba rugo bishobora kuhamira hofuma hajaho itegeko yerekana ibibanza byotegwamo ibigazi n'ibindi bibanza bitotegwamo ibigazi
mushikiranganye mu byajejwe harimo uburimyi yemeje kubushakashatsi buguma bukogwa kuri ivyo bitegwa karnimba rushimana amenyesha ko ibigazi bidategwa ahantu abanyagihugu batavyemeye
niheze na OHP iriko iraganiriza bene gihugu babanza kuraba aho hantu bagamiya bati abene gihugu tuganiriza nabo mu mazone aya naya nayo mugabo naha bene gihugu bonyene kuvuga bati
Hamande yuko ibigazi birimwa mu biyaya nko mu duce twa Rumonge na Nyanza ivyo bitegwa bikaba biriko birarimwa mu gice c'ubuseruko muri Ruyigi hamwe no mu gice c'uburaruko mu gice ca Kirundo
Tiodone niyo nzigamye urakoze ubukene bw'abigisha n'ibikoresho mu mashure y'imyoga ni bimwe mu bituma inyigisho zidatangwa neza muri ayo mashure mu bice bitandukanye byashikirijwe kuri uyu wa gatatu n'umuyobozi mukuru ajeje imyoga mu bushikiranganje bw'indero aho yari katanga impapuro z'abahejeje kwiga mu mashure y'imyuga mu ntara ya Gitega na Bujumbura avite Nsengiyumva ariko naho biruko ahamagara urwaruka n'uwundi wese abishoboye kwijukira kwiga iyo myuga yemera kandi ko ubushikiranganje bw'indero bugiye gushigikira ico gisata kugira inyigisho zigende neza tumwumvirize
Inyigisho z'imyuga ziramaze igihe zitangwa mu mashure y'imyuga eka noneho amashure y'imyuga asanzwe yigisha n'ubuhinga kuko babonye ko ugwaruka ari rwo mushinga w'iterambere kandi mu gihe wo kwiga iyo myuga ko ari rwo rwoza ruhashahiriza igihugu n'imiryango basanzwe bakukirira ariko rero izo nyigisho zisanzwe zitangwa mu buryo budashemeye cyane bivuye cyane cyane ku bikoresho imfashanyigisho bidakwiriye mbere naho biri ugasanga ntibiri ku gihe cya none abigisha batabinonosoye ku buryo bwozigisha umunyeshuri agasohoka afise ubumenyi bukwiriye ugwaruka aho ruri rwose reka mbere n'abakenyezi aho bari bose bashobora kwiga umwuga ubushikiranganje bw'indero bugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo abanyamwuga nabo bashobore kuronswa ubundi bwenge bivanye n'urugero bagezeko hanyuma baronswe nabo amaseritifika kumva ko inyigisho z'imyuga zigeze ku ruhara tukabasaba ko mwobabona ahejeje uwicindi mugoye ko imiryango yuguruye kugira ngo ashobore gucaza kwiga umwuga
Nano tukarukirije ano makuru kuri uno mugoroba ni ku isaha 12 n'iminota 36 ndabakengurukire mwese mwari muduteze amatwi bakoze bagenzanje bafashije kuyegeranya shimiye kandi Matiyo abona Yesu yakatuma amajwi bashikira aya makuru mwari komeye ashikirizwa na Kristalizarerimana mugira umugoroba mwiza murakoze